urumva ni radio ijwi rya Amerika. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio FM inshuti ya bose 88 n'ibice 3 kaze mwese bagenze muduteza amatwi muri studio 5 muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi
pege ibikorwa turimo bigenda nabi turakenye nibyo turanguye bimara kane tutariko turakurika
uwo nu wahora adandaza ibihingwa ndengambibe mu ntara ya Cibitoki
utari fungwa biragenda ariko ivyo gufungura ntiharagera cyane aho turonka umurengera kugira ngo tubitware hanze n'igingo ifatwa ifite kiringo yerega si twebwe gusa
naho uyo ni Terence Nairaja umwunganizi w'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu bempe baravuga ku ngingo imaze umwaka ya leta yafashwe yo guhagarika urudandazwa ngenda mbibe ku bifungurwa ni makuru tubafitiye mu kanya yo mu karere k'ibiyaga binini
izindi ngingo zigeze z'amakuru kimwe n'ibindi bihugu bitandukanye u Rwanda rwahagaritse burundu amata n'ibiribwa by'abana bikorwa n'uruganda Lactis rwo mu Fransa naho mu mahanga Amerika igiye kwihutisha kwimurira i Tel Aviv ambasade yo muri Israel bitarenze umwaka utaha
kandi naho muri Israel abanyeritrea n'izindi mpunzi ibihumbi n'ibihumbi bazindukiye mu myerekano y'ukwiyamiriza ingingo ya leta ya Israel yuko barungika mu gihugu cy'u Rwanda muri Afghanistan igipolisi cya leta cyaraye gihagaritse igitero cyagizwe n'abagwanyi kikamara amasaha 18 ku hoteli Intercontinental mu gisagara cya Kabul. Ayo makuru nayo ndavugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini twaye bateguriye yose mwese mugume ku radio yanyu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Israel kuri uno munsi wa mbere impunzi ibihumbi n'ibihumbi ziriko zirasaba ubuhingiro muri icyo gihugu zazindukiye mu myerekano ku biro bya ambasade y'u Rwanda muri Israel izo mpunzi ziriko ziyamiriza ingingo ya leta ya Israel yuko barungika mu gihugu cy'u Rwanda ibyo bitangazwa n'ikinyamakuru Haaretz cyandikirwa muri Israel icyo kinyamakuru kivuga ko iyo myerekano ibaye nyuma yaho mu minsi yahera ibiro bijejwa bimukira muri Israel byatangiye kubwira abanyeritrea bari mu bigo bya leta ahitwa Holot yuko bategerezwa kuja mu Rwanda kandi bagacanye banse bagashigwa mu munyororo wa zero ahitwa Saharonim ku munsi wa kane w'indwi heze impunzi 20 kuri 20 ku majana 8 na 86 ziri muri ico gihugu bari muri ico kigo ca leta babwiwe ko bategerezwa kumenyesha ko mu kiringo kimwe niba biteguriye kuva muri Israel. Johnny umwe muri zo mpunzi zituruka muri Eritrea hakaba kandi umwe mu bateguye myerekano yabwiye ico kinyamakuru ati ayo masezerano hagati ya Israel n'u Rwanda ateye kubiri n'amategeko atarateye isoni kandi ni mabi cyane ati ntaho byakabaye ati biteguriye kuja mu munyororo hakuja mu Rwanda twekubutsa batwumva yuko umundwi iheze ku munsi wa kabiri mu kiganiro heruka kugirana n'ijwi rya Amerika umunyamabanga wa leta y'u Rwanda mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire Olivier Nduhungirehe yarahakanye ibivugwa yuko Israel n'u Rwanda bifitanye amasezerano yo kwakira impunzi z'abanyafrika ziri muri Israel.
Mu gihe rero abo bimukira bari mu myigaragambyo imbere ambasade y'u Rwanda muri Israel Vice President wa Repubulika ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika we ni Mike Pence yarari mu nteko ishinga amategeko ya Israel bita Knesset i Tel Aviv yahavugiye ijambo maze atangaza ko ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Israel izava i Tel Aviv ikimukira i Yerusalemu bitarenze umwaka utaha w'ibihumbi 2019. Mike Pence yavuze ati Yerusalemu ni umurwa mukuru wa Israel niyo mpamvu President Trump yahaye amabwiriza Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga kugira ngo itangire kwihutisha vuba gutegura gukura ambasade yacu i Tel Aviv yimurire i Yerusalemu. Ministri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yashimiye President Trump na Vice President Pence icyo yise itangazo ry'akataraboneka mu mateka. Pence agitangira ijambo rye muri Knesset abadepite b'Abarabu kuko burya muri Israeli hari n'Abarabu ariko bafite ubwenegihugu nyine bwa Israeli nubwo atari abayahudi abadepite b'Abarabu rero muri Knesset uko ari 12 nabo basakabate cyane maze bamagana Trump bamagana Pence n'ijambo rye bavuga ko Yerusalemu ari umurwa mukuru wa Palestina abashinzwe umutekano w'inteko ishinga amategeko babasohoye ku ngufu. Vice President wa Amerika yasuye Israeli avuye muri Yordania na Misiri kuri gahunda ye gusura Palestina no guhura n'abayobozi ba Palestina ntaririmo. Mu kwezi gushize President Trump akimara kwemeza ko Yerusalemu ari umurwa mukuru wa Israeli, President wa Palestina Mahmoud Abbas yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itagishoboye kugira uruhare mu mishyikirano y'amahoro mu burasirazuba bwo hagati y'isi.
Ahandi naho uno munsi utangura indwi ubaye ugira gatatu wihagarikwa igice imirimo ya Leta ya Amerika. No munsi abakinguza amateka bari biteguriye gutora ku ngingo y'iryo hagariko y'imirimo niba arigiye kubandanya canke guhera. Ivyo bibaye mu gihe hari amatati menshi mu bakinguza amateka n'abashinga amateka ko bijanye n'uburyo Leta ikoresha ubwo aribwo. Iryo tora ritegekanijwe kuza kwishura ikibazo cy'uko Leta ishobora kubandanya imirimo yayo gushika ku itariki 8 z'ukwezi kuza kwa kabiri. Kuri urubuga rwe rwa Twitter, President Trump yagirije abakenguza amateka n'abashinga amateka kuba bashira inyungu z'abanyamahanga imbere y'abanyagihugu. Yanditse ati abademokrate bariko banka gutanga serivisi no gukingira umutekano w'abenegihugu kugushaka gutanga serivisi no gukingira umutekano w'abatari abanyagihugu. Ati ibyo sivyo.
Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradio yanyu rero mushobora kudukurikira no kuri Facebook VOA radio yacu. Muri Liberia uyu munsi George Weah yimitswe ku mugaragaro mu mirimo ye y'umukuru w'igihugu. Nubwa mbere habaye ihererekanya butegetse mu ituze hagati y'abaperezida babiri bitorewe na rubanda kuva mu 1944. George Weah yarahiriye muri stade yitiriwe President Samuel Canyon Do mu nkengero z'umurwa mukuru Monrovia. Abaturage bari bakubise barayuzura bagera ku 35,000 na President Ellen Johnson Sirleaf ucyuye igihe yari yicaye iburyo bwa President Weah. Hari n'abakuru b'ibindi bihugu 9 Alpha Conde wa Guinea akaba na Perezida w'inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika yunze ubumwe Alassane Ouattara wa Côte d'Ivoire, Ernest Bai Koroma wa Sierra Leone, Roch Marc Christian Kabore wa Burkina Faso, Ibrahim Boubacar Keïta wa Mali na Mahamoud Issoufou wa Niger, Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville, Ali Bongo wa Gabon na Macky Sall wa Senegal. Hari kandi na bimwe mu bihangange mu mupira w'amaguru bizwi ku isi, twavuga nka Samuel Eto wo muri Kameruni. George Weah yarahiriye abaturage ko azihatira kurwanya ruswa kandi ko azaha abakozi umushahara ukwiye. Naho President Ellen Johnson Sirleaf yasezeye amaze gushyira umukono ku itegeko rye rya nyuma nk'umukuru w'igihugu, iteka rica urugomo rukorerwa abategarugori harimo no guca umuco wo gukeba bimwe mu bice by'igitsina ku bana b'abakobwa, ibyo bita excision mu Gifaransa. Ariko kubera ukuntu ari umuco n'ubu abaturage ba Liberia bagikomeyeho, President Johnson Sirleaf yabanje kwitabaza inteko ishinga amategeko nayo ihumugisha iryo teka rye n'ubwo ari iteka.
Ahandi naho igipolisi cya Leta ya Afghanistan cyaraye gihagaritse igitero cyariko kiragirwa n'abagizi ba nabi ku ihoteli ya Intercontinental mu gisagara cya Kabul. Iryo tana mu mitwe ryahitanye abantu batari bake harimo n'abanyamahanga 14. Abamenyeshamakuru bagiye aho icyo gitero cyabereye bavuga ko babonye ibiziga by'abantu bitari bike muri iyo nyubako. Ikinyamakuru Toro News cya mbere kinini mu gihugu kikaba kandi gifise sheni ya televiziyo kivuga ko inzego z'umutekano zatangaje ko hapfuye abantu 43. Indege ya Cam Air itangaza ko yahaburiye abakozi bayo 10, muri bo harimo abadereva b'indege 5. Muri abo bakozi kandi bitavye umuremyi 2 baturuka muri Venezuela, 6 bakaba bava muri Ukraine. Icyo gitero cyamaze amasaha 18. abo bagizi ba nabi bagera kuri batandatu bamwe biyahuye abandi bararaswa n'igipolisi cya Afghanistan. Mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika mu kirundi no mu Kinyarwanda, turi kuri internet naho nyene adresse ni wezitatu@radioyacu.com no kuri Facebook na Twitter adresse ni VOA Radio Yacu.
Dore rero wa mwanya w'amakuru yo mu biyaga bigari. Uyu munsi urukiko rukuru rw'u Rwanda rwasubukuye urubanza rwa Ntaganzwa Ladislas uburana ibyaha bya genocide n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Uregwa yabwiye urukiko ko adashaka gukomeza gukorana n'umwunganira mu mategeko Metro Bugabo Laurent. Umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa yakurikiye iburanisha.
Ubu bwumvikane buki hagati ya Bwana Ladislas Ntaganzwa na Maître Laurent Bugabo umwunganira mu mategeko mu rubanza buburanamo ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu bukubiye mu ibaruwa uregwa yashyikirije urukiko yakuruye impaka ndende. Umucamanza yasabye Ntaganzwa kwisobanura maze avuga ko Maître Bugabo atubahiriza gahunda y'imiburanire, arakeka ko yabafite imirimo myinshi ariko Maître Bugabo ntayemera. Ntaganzwa yabwiye urukiko ko mbere y'uko aza kuburana batabanje kubonana n'umwunganira ngo bategure urubanza. Yavuze ko mu maburanisha 10 yose yashize batahuye ngo bategure kandi ko Maître Bugabo ahorana impamvu zidashira uregwa adashobora kumva. Yabwiye umucamanza ko niyo bibaye ngombwa ko amuhamagara kuri telefone ngendanwa umwunganizi atitaba. Kuri zimwe mu nyandiko zigize ikirego ziri mu rurimi rw'icyongereza Ntaganzwa tumva neza Maître Bugabo ngo yari yamwizeje ko azamusobanurira ariko ntamubone. Yavuze ko mu mpera za 2016 Maître Bugabo yagiye gukora iperereza ry'ibanze ashaka abatangabuhamya bashinjura Ntaganzwa aho kugira ngo azabamwereka akomeza kubagira ubwiru. Bwana Ntaganzwa abwiye umucamanza ko akeka ko umwunganizi we yaba hari amabanga bitabwira abandi bantu. Mu mvugo yumvikanisha uburakari uregwa yavuze ko umwunganizi we yamuhatiye kwemera ibyaha akabisabira imbabazi. Ntaganzwa yavuze ko yagishije inama abandi bagwa mu kantu. Maître Bugabo yasobanuye ko yashyikirije uwo yunganira inyandiko ikubiyemo imyiregurire bayiganireho birambuye banakosora ibyo batumvikanagaho. Yavuze ko yagiye muri gereza Ntaganzwa afungiwemo kugira ngo bavugane undi yanga gusohoka. Ku nyandiko yagombaga gusemura ziva mu Cyongereza zijya mu Kinyarwanda, Maître Bugabo yavuze ko buri paji iri mu Cyongereza n'Igifaransa kandi Ntaganzwa yumva Igifaransa neza. Ku ngingo yo kumuhatira kwemera ibyaha akabisabira imbabazi, Maître Bugabo ararebera Ladislas Ntaganzwa mu ndorerwamo ebyiri, aramubona nka Ntaganzwa ari burugumesitiri wa Nyakizu ubundi akamubona nka Ntaganzwa uri mu rukiko. Yavuze ko nk'uko yabimusobanuriye ngo hari abagiye bemera ibyaha bagasaba imbabazi mu rwego rw'ubutegetsi kandi ngo n'umukuru w'igihugu Paul Kagame yarazitanze. Avuga ko kuba batabyemeranyeho kitaba ikibazo kuko yiteguye gukomeza kumwunganira. Ntaganzwa yavuze ko yababajwe cyane no kumva umwunganira ashaka kumwemeza ibyaha. Urukiko rwababwiye ko rusanga ibyo bapfa ari ibintu bito ku buryo rwabafasha bigakemuka urubanza rugakomeza. Ntaganzwa ariko arasanga ibyapfa n'umwunganizi we bikomeye kuko bimaze umwaka usaga. Yavuze ko yamwizeye igihe kinini kugeza ubwo yageraga mu rukiko batabonanye akarenza hakaburana, none ubu ngo icyizere cyarayoyotse. Arasanga umunyamategeko ugenda mubeshya adashobora kwicarana nawe ngo bakemure ibibazo bafitanye, agasaba ko yahabwa undi mwunganizi. Urukiko rwamwibukije ko atari we wagize uruhare rwo kwihitiramo Maître Bugabo mu kumwunganira kandi ko bamukwitiyemo nk'utishoboye. Ntaganzwa yasubije ko kuba atishoboye bidakuraho uburenganzira bwo kunganirwa byemewe n'amategeko. Maître Bugabo yavuze ko yahuye n'abatangabuhamya bari aho bikekwa ko icyaha cyabereye barimo abari muri za gereza n'abari inyangamugayo za gacaca. Ntaganzwa aramwikoma ko yabazanye akabandika mu buryo buri kode cyangwa se bw'amarenga aho kuba mushyikiriza uko bikwiye. Urukiko rwabajije Maître Bugabo niba yarashyikirije Ntaganzwa ibyavuye mu iperereza yemera ko byamushyikirije byabikoze mu burenganzira bw'ubwunganizi. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko bitoroshye kugira byinshi bugira icyo buvuga ku bwumvikane buke bw'uruhande baburana. Bwasabye urukiko kugira ibyo rurebaho birimo kumenya niba Maître Bugabo yarandikaga mu gitabo cya gereza nk'ikimenyetso ko yaba yarasuraga uwo yunganira mu gutegura urubanza. Bwibukije ko mu mikoranire yabo mu rwego rw'amategeko hari inshingano zigomba umunyamategeko mu mwambaro w'ubwunganizi kandi ko hari ibyifuzo by'uregwa bitabangamira inshingano z'ubwunganizi. Bwana Antoine Muhimu umucamanza uburanisha Ntaganzwa amwibukije ko urukiko rugomba kumurindira uburenganzira ntibuhungabane. Yamubwiye ko nubwo yakwanga Maître Bugabo n'ubundi bazamuhitiramo undi mwunganizi mu mategeko Bwana Muhima yategetse kuregwa n'umwunganira bagomba kumvikana kubatanga buhamya bashinjura, umwunganizi ntaje kubishakira uko abyumva. Mubo Metre Bugabo yashatse avuga ko bazashinjura ntaganzwa barima bari muri gereza kandi yemeza ko bari no ku ruhande rw'ubushinjacyaha bazashinjuregwa. Byabaye ngombwa ku rukiko rw'iherera ruzo rutegeka ko mu byumweru bibiri impande zombi zizaganira zikazagaruka zigaragaza icyo zagezeho. Urubanza rurangiye byagaragaraga kuregwa n'umwunganizi basaga n'abaturutse kuko baganiraga batwenga nk'ibisanzwe. Bwana Radisilas Ntaganzwa imyaka 56 y'amavuko yavukiye Gasharu mu cyahoze ari komine Nyakizu muri prefegitura ya Butaru ubu ni mu karere ka Nyaruguru. Arabura n'ibyaha bidasaza kandi bikomeye bya genocide n'ibyibasiye inyoko umuntu aregwa ko yakoze ari burugumestri wa Nyakizu. N'ibyaha na magingo yabaye yirinze kugira icyo abivugaho. Ntaganzwa yatawe muri yombi mu mwaka wa 2015 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yageze mu Rwanda mu ntangiriro za 2016 yari ku rutonde rw'abo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyiriye aka yabo ka miliyoni 5 z'amadolari kuba yitungira agatoki agaragaza aho baherereye. Niba nta gihindutse, iburanisha ritahari zasubukura ku itariki 7 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Akabagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Eric, urakoze. Hanyuma urubanza nyine uzarukomeze ugiye utugezaho uko rumeze, ariko none reka tubaze Asumta Kaboyiwe iby'ibi biribwa n'amata by'ibyi bikomoka mu Fransa mu ruganda rwitwa Lactalis. Ibyo biribwa rero n'amata byaranduye, hanyuma ibihugu byinshi birabikumira, u Rwanda narwo rwafashe icyemezo cyo kubihagarika burundu uyu munsi. Asumta.
Mu itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ubuzima kwa 21 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, rivuga ko rishingiye ku makuru yatangajwe n'ihuriro mpuzamahanga ryita ku kugenzura ubuziranenge bw'ibiribwa, Minisiteri y'Ubuzima nayo yatangiye igenzura ryakozwe ifatanyije n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge hamwe na polisi y'igihugu, maze bagasanga aya mata n'ibyo biribwa byaba byanduye bikaba bishobora gutera indwara iterwa na mikorobe yitwa Salmonella agona. Minisiteri y'Ubuzima ikaba yasohoye urutonde rwayo mata ndetse n'ibiribwa bihumanye biri mu bwoko bugera ku 10, harimo amata asanzwe amenyerewe mu Rwanda yitwa Picota. Abacuruzaga aya mata cyane cyane yanakundwaga babwira Ijwi rya Amerika ko ubu barangije kuyakura mu byo bacuruza bakaba barayashyize mu bubiko kugeza igihe bazahererwa ingurane n'inganda zo mu Bufaransa baguriraga.
Banyiru kubiranguza bo bakorana n'izo nganda zo mu Bufaransa, abo rero nibo baje turaganira kugira ngo dukoremo ibyo bicuruzwa. Ikibazo dufite ahubwo twaganiragaho ni cy'amafaranga twaranguye ibyo bicuruzwa. Ubwo rero batubwira yuko ayo mata twaba tuyakuyemo tukayabika, hanyuma bakabanza bakavugana n'uruganda rukaduguhana ayo mata yagize ikibazo. Gusa ikibazo nka bamwe harengiye babahagarariye nk'uruganda rumwe, urwo ruganda rwagira ibyo bintu byabo byagira ikibazo akabura uburyo bwo kugurana kuko nta bindi bintu ducuruza byabo. Ibyo ni ibintu byadutunguye cyane kumva ari amata mu ruganda rwo mu Bufaransa hano bizera, ukumva yagize ikibazo kiba ari ikibazo gikomeye cyane, byaba byiza bigiye bisuzumwa mbere.
Minisiteri y'Ubuzima isaba abaturarwanda bose bafite aya mata n'ibyo biribwa guhita bahagarika kubiha abana bakanabisubiza aho babikuye cyangwa se bakabigeza ku kigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge aho gikorera. Iyi minisiteri igasaba buri muntu wese ufite umwana wanyoye ayo mata cyangwa akarya ibyo biribwa kandi akaba anagaragaza ibimenyetso birimo gucibwamo, kugira umuriro mwinshi cyangwa kubabara mu nda, kwihutira kumugeza ku ivuriro rimwegereye kugira ngo harebwe ko atahumanye. Bwana Habarurema Nikodemu ushinzwe iby'imirire mu ishami rishinzwe ubuzima bw'umubyeyi n'umwana mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC yasobanuye ko umuntu wese wagira ibyo bimenyetso yakwihutira kugana ivuriro rimwegereye.
Kandi uwagira biriya bimenyetso niba umwana ahitwa cyangwa se ababara mu nda yajya kwa muganga kugira ngo basuzume barebe
ibindi bihugu byahagaritse ibikoresho mbere, u Rwanda rubihagaritse nyuma, nta ngaruka zaba zigaragara zaba zaragize ku bantu babifata.
Kugeza ubu ngubu hakozwe iragenzura ryagaragaje ko bihari, ariko nta muntu n'umwe wari wakagira ikibazo cy'ibi biryo. Ni igihe rero cyari kigeze kugira ngo abaturage babwirwe ko bagomba kwirinda, uwaba afite ikibazo yarabashije kurya kuri ya biryo akaba yajya kwa muganga.
Iyo ibimenyetso by'umuntu waba yahumanijwe na biriya biryo, guhitwa kugira urumuriro, kubabara mu nda, byasa n'umuntu ibimenyetso bindi bizindi ndwara, umuntu yabwirwa n'iki ko ari ibimenyetso bishingiye kuri biribwa bitandukanye n'ibya malaria bitandukanye n'iby'inzoka bitandukanye n'ibindi.
Iyo mpamvu nyine n'itangazo rivuga ko uwaba afite biriya bimenyetso ajya kwa muganga muganga ibimenyetso birasa ku ndwara zitandukanye. Niyo mpamvu iyo umuntu agiye kwa muganga abaganga bagaragaza niba ibyo bimenyetso bifitanye isano n'ibyo biryo yariye cyangwa se haba hari ikindi cyamuteye ibyo bimenyetso.
Abacuruzi bari basanzwe bakorana n'izi nganda zo mu Bufaransa zifite ibyatiwe mu Rwanda bavuga ko bazitabaza inzego zibishinzwe kugira ngo bagaruze ibyo batanze.
Birumvikana byadutera igihombo kuko twitwa twarangije kwishyura kandi nabo iyo batubwira ko baranguye bagatanga amafaranga ko icyo bakora ari ukutuguranira atari ukudusubiza amafaranga. Ntekereza ko badufasha tugakurikirana n'abo bantu baba baranganye ibyo bintu kuko twebwe nta ruhare tuba twarabigizemo. Birumvikana batagikoze hari uburyo bwinshi bushobora kubaho nk'abantu baba bafite amastoke manini bashobora kubariga hanyuma ubwo ubucamanza nibwo bwakemura icyo kibazo.
Minisiteri y'ubuzima igaragaza ko ufite iyo mikorobe yerekana ibimenyetso byo gucibwamo umuriro, kuribwa mu nda kandi ko ibimenyetso bitangira kugaragara hagati y'amasaha 12 n'amasaha 72 nyuma yo kwandura. Umurwayi kandi ngo ashobora kumara iminsi 4 cyangwa 7 arwaye nyuma yo kwandura. Minisiteri y'ubuzima igasaba abantu bose bagaragaza ibimenyetso kwihutira kugana amavuriro. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini yarabandanya. Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Inyuma y'umwaka urenga, leta y'u Burundi ifashe ingingo yo guhagarika urudandazwa ndengambibe ku bifungurwa. Abadandaza ivyamwa n'imboga ubu barifumbereje, ni mu gihe umwimbu wavyo utabikwa neza, amahinguriro nayo hakaba ari imparugwa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse. Inyuma y'umwaka urenga iyo ngingo ifashwe, bamwe bahora bakora ubudandazwa bavuga yuko bugarijwe n'uruhombo. Imasira Sengiyumva ni umunyabanga mukuru wa FAB, ishyirahamwe ry'abakenyezi bikorera utwabo.
Nko kuri aba bahora badandaza ivyamwa bahora babijana hanze baca babigumiza aha, iyo ari ibintu bipfa ategereza kubihombesha kugira ntibimupfire ko iyo ataronse ubimugurira nk'amatomati nk'ivyo vyamwa nyine. Rero nk'umuntu yari amenyereye kugurisha uko bimeze kugira ati yumva ko ategereza kubigurisha ngaha nyine, yari amenyereye kubijana hanze acagira ingorane.
Dufatiye nko kuvyamwa byinshi muri byo birimwa mu ntara zishushe zo mu kiyaya Cimbo. Aha tukavuga nk'intara ya Rumonge iri mu manuko bw'Uburundi, hasanzwe hari kivuko cy'ikiyaga cya Tanganyika gihuza ibihugu bya Tanzania, Kongo na Zambia. Mu bidandazwa byarabica kuri ico kivuko bigiye hanze y'igihugu harimwo ivyamwa bigizwe n'imicungwe, mandarine n'imyembe. Baguma ko kesi yahora ari umwe mu mboneza z'ishirahamwe ry'abakenyezi bacisha ivyamwa ku kivuko ca Rumonge babitwara mu bihugu ca Kongo.
Abakenyezi benshi rero ababirenganya imbibe birababaza ko ari doga yuko byabateye ubukene. Hariho bamwe usanga ubwo rudandazwa yakora kumbure yararuretse agacarondera utundi akora ko mubesha ho mugabo atabanje kugira ico kintu co kurengura ubibe.
No mu cibitoke intari muri aruko bushira uburengero ihanura ubibe n'ibihugu vya Kongo n'u Rwanda, abahora batunzwe no gushora ibihugu bibanye na cyane cyane itomati hamwe n'imicungwe na za mandarine, nabo nyene ubu bugayejwe n'ubukene. Hakwicara hariho bahisemwo ko badandariza ivyamwa mu masoko asanzwe. Aba bakenyezi ubakorera mu isoko ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Mu byo bavuga harimo ko basigaye bakorera amatagisi.
Twebwe ibikorwa turimo bigenda nabi, turakenye nibyo turanguye bimara kane tutariko turagurika. Nk'iyi micungwe imaze iminsi itanu, maze iyo minsi itanu urumva bibiri adandaje acasumira abana kugira ngo bicwe n'inzara.
Urahendahenda nka cyeya akazi kanjye ka minsi yose baheruka n'ukunyiba n'ibintu birafatwa.
Ingorane abakozi ba leta baraja tubabwiye amabeyi bagatatubwira ngo si kiro cy'ibiharage bagura, none wumva atari kiro cy'ibiharage ivyamwa bizokwigera bironka agaciro k'amafaranga, ahubwo hagutera imbere tuba turiko turahomba kubera none ko batadushorera. Tagisi dutanga bitanu ku mwaka isoko yose, mu nyuma tukagoma turi amahera amajana atatu umunsi atari w'isoko tukagira itagisi y'amaheri cyane. Kandi hakiye tutadandaza turigura amahera ibihumbi bibiri cyankwe ntitunadandaze ugasanga uri kurashwana nabo batabura amatagisi. Kandi ibyo batubwira turabyumva kuko ntibijamo
mumefuka yiwabo
ubushiranganje bino hagati mu gihugu ari bugashije mu ngiro iyo ngingo ibuza kurenga imbibe z'u Burundi bidandazwa bigizwe n'ibifungurwa bo barashima ko yazanya karusho kubera ko abarundi basigaye biziganyiriza ivyo bimbuye hakubihereza ku masoko naye burikize zayo zikengurukwa tukabajeje Terence Ntayiraja umwunganizi w'ubushiranganje bino hagati mu gihugu akaba n'umvugizi wabwo ko iyo ngingo itasubije nyuma yanahanwa y'ibidandazwa hagati y'ihugu bigize umuryango wa Afrika w'ubuseruko kwico kibazo yishuye ati
ibiraya bitarifungurwa biragenda ariko ivyo gufungura ntiharagera cyane aho turonka umurengera kugira ngo tubitware hanze n'ingingo ifatwa ifite kiringo yerega si twebwe gusa naho muri Tanzania barafashe ingingo guhagarika ibiceri hakagira igihe bakarekura ahubwo dukwiye gukomeza amahinguriro nicyo gituma ahubwo ariko imwe kugira ngo natwe dushore ibintu bizima ahubwo bihinduye za kijambere
ariko rero mu Burundi cyo gusata cy'amahinguriro kiracugarijwe n'intambamyi nk'uko byashikirijwe na Dismas Habyarimana umuyobozi mukuru w'igisata cy'amahinguriro mushikiranganje w'ubudandaji ingingo ibuzishorwa ry'umwimbu w'ibifungurwa hanze y'igihugu yafashwe mu mpera za 2016 nino mushikiranganje icishigwa mu ngiro n'ubushikiranganje bw'inkoro hagati mu gihugu ibujumbura Fidelite Ishatse ijuru rya Amerika urakoze cyane Fidelite Ishatse
ahandi naho abayoboke babiri burunani ya mizero y'abarundi harimo n'uwirongoye muri komine ya Gasogwe y'intara ya Muyinga bari mu minwe y'igipolisi kuva kwa gatandatu ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze
abafashwe bashigwa mu minwe y'igipolisi muri komine ya Gasogwe kuva kuri uyu wa gatandatu ku mugoroba ni bacamugwa Karoli na Maniragaba Samuel bafatiwe ku mutumbo wa Kinama hafi kambi impunzi z'abakongomani muri abo bafashwe uyo yitwa Karoli bacamugwa asanzwe ari mu nama mpanunzi wa jambo ya komine Gasogwe akaba yatowe mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi niwe asanzwe aserukira ugo runani muri iyo komine ya Gasogwe Professor Bizindavye aserukira ugwaruka muri ugo runani mu ntara ya Muyinga niwe akurikirana buri munsi ivyihagarikwa ryabo bantu avuga ko amatohoza amaze gukora amaze kumumenyesha ico bariko barakurikiranwa
cyo bamwagirije bamugeje yuko ngo yoba ari kishango kutotora oya kwibuzwa shingiro yimije kuzotoka mugabe kintu tutangaza no kuntu umuntu aje kwigisha umuntu w'umugenzi wiwe basanzwe bagendana nyene sinumva impamvu bacha bajagisha mu kugafata umuntu ngo ari kishango oya katari nama katari nama ikirabera mu kabari nimba ari ibintu bavuga ngo yereka ari kishango oya gutotora oya kwibuzwa shingiro yimirije nibavuge bati yari karabyigisha naka ano dushaka kuvuga ati niba ari kararenga mugabo mugihe umuntu batashobye kumwerekana ibyo bintu n'ukuri nika gatotse nyine n'ukuri turasabye ubutungane bukore
iyo ndongozi mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi mu ntara ya Muyinga ivuga ko atakindi abo bantu bariko barazira atari ivyumviro vyabo vya politiki bizindavyi ntakijya nino mu kwagiriza umustanteri wa komine Gasogwe ko ariwe ari nyuma y'iryo hagariko
ko umustanteri ava hamwe n'uwo baca mu rwanko shari tuva mu mwaka uheze ari mu mezi yo mu kwindwi no mu kumunani umustanteri wenyine bwiwe yarereza kuja ku mutwatumba basanga avuka ararondera imbonera kuravuga yuko washarire wazomukubita mbere n'ipikipiki agira ko bishobotse bakanayiturira ivyo Imana yarakinze ntivyigeze biba ariko mu mpera z'ukwezi kwa k'umwaka uheze mu kwezi kwa 12 hari umubonera kuri kwa Saratie yerereza ko bavuye ku gatumba icyo musanga aho nyine batagara yari akubitiye akubitse ngo hire ku ipikipiki na yari yarakinze nta kindi kintu cabaye washari acara ipikipiki acari yigira birahera ariko twabivye mu santeri nabandi basanzwe bakorana ntacyo yigeze abikora kuse bwo turiho turabona shari yari karazira nimba za politiki
tumaze kumva ko uramutswa komine aregwa kuri urugero vyabaye ngombwa ko tumwegera kugira turonke umuco Jean-Claude Bartwanayo arongoye komine ya Gasogwe yatwakiriye ariko tumaze kumubwira ikitugenza yaciye aturungika ku nyamiramabi yari ifise idosiye y'abo bantu iyo nyamiramabi nayo nyene yaciye iturungika ku wirongoye muri komine uwo nawe adateve aca aturangira kubariza ku buvugizi bw'igipolisi kere nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano n'igipolisi cy'u Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ko ariko aragerageza kuvugana n'abarongoye igipolisi mu ntara ya Muyinga kugira yegeranye amakuru akwiye ashobora gushikiriza kuri iyo dosi amakuru ava igasogwe yavuye adushikira akavuga ko umushikirizamanza wa parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga yahavuye atora abo bagabo babiri aho bari bamaze iminsi ibiri bafungiwe mu gasho ka komine abashikana i Muyinga Muyinga muraro ko bushira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu rero, nahangaha amakuru arangiriye, ariko mbere yuko dusezeranaho tubabwire gusa yuko Inteko Ishinga Amategeko, umutwe wa Sena wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imaze kumvikana yatoye rero yemeza yuko Leta izakomeza gukora, guverinoma izakomeza gukora kugera ku itariki ya munani y'ukwezi gutaha birangiye akakanya. Muzi rero yuko ingengo y'imari yari yashize, noneho rero guverinoma abakozi bamwe n'imirimo imwe n'imwe irahagarara. Ubwo rero bizakomeza kugera ku itariki ya munani. Inshuti zacu mwese rero turabashimiye. Kuri mikoro mwari kumwe
na Uriane Itangishaka
na Thomas Kamirindi, hanyuma ku buhanga bw'ibyumwa twari kumwe na Fatuma Arimasi Kalala. Murakarama.